mukomeje kumva radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ni umwanya makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda ejo ku munsi wa mbere rwagirije umugwi wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uzwi ku izina rya MONUSCO ko wafashe uruhande wegamiye ko ufasha leta ya Congo. Ni mu gihe imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibanyi yatosekaye. Oni ku munsi wa gatandatu yasabye impande zose zihanganye muri iyi ntambara guhagarika vuba bwango ibikorwa byose by'igisirikare n'intambara. Yongeye koko ishyigikiye ubwigenge, ubumwe no kubahiriza ubutaka bwa RDC, kandi ko ineguye yivuye inyuma ubuserukizi bw'ikindi gihugu mu ntambara. Ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yishuye kuri ibi byavuzwe na MONUSCO abishyije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yagiriza ONU guhengamira ku ruhande rwa leta ya Congo. Yavuze ko inteko za ONU za MONUSCO zidakwiye kugira uruhara no gutera u Rwanda canke ngo yihagararire ku ruhande mu kwigira sindabibazwa. Kubwiwe bisigura ko ONU ibifisemwo uruhara. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagiriza u Rwanda gufata mu mugongo muhari M23, ariko ibi byagirije u Rwanda rwama rwabihakanye. Amakuru ku Rwanda, sentare ya ONU yavuze ko ku munsi wa mbere ko Feliciano Kabuga yagirizwa gutanga amafaranga yafashije muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda atakibuza ko aburanishwa. Yavuze ko kumuburanisha kubwirizwa gutangura vuba bwango irahe mu gihugu cy'u Buholandi. Ni nyuma y'aho abashingwa manza biwe bari basabye ko kumuburanisha biba birahagaze ku mvo z'amagara yiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko yagirizwa kuba yarafashije gushinga umuhari w'abarwanyi w'interahamwe wagirizwa urupfu rw'abantu barenga 180. Kabuga yahoze arongoye radio televiziyo Libre de Mille Collines RTLM yahamagarira kwica abatutsi. Yagirizwa n'urwego MICT ibyaha bya genocide guhamagarira gukora genocide hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Botswana harakoranye inama yo kugwanya ibiturire yatanguye ejo ku wa mbere igashika no kuri uyu wa kabiri irongowe n'ishyirahamwe rya Afrika hamwe n'ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi FMI. Icegera cy'umuyobozi wa FMI Antoinette Saye avuga ko umugabane wa Afrika utorohewe bikomeye mu rugamba rwo kugwanya ibiturire na cane cane muri ibihe hateye ikiza cha COVID-19.
Corruption has long been an issue.
Kurya ibiturire vyamye ari kibazo, ariko uno munsi duhanzwe n'ingorane zitari nke. Ikiza cha COVID-19, intambara muri Ukraine, hamwe n'ibibazo bikiriho by'ihindagurika ry'ibihe, ndetse n'ibibazo by'umutekano muke mu karere ka Sahel. Ku bw'ibyo ni ngombwa ko haba intwari ibereye kandi mu buryo bwihuta. Naho mu 2018 abategetsi ba Afrika biyemeje kugwanya ibiturire, akarere ka Afrika kari munsi ya Sahara karacari mu mwanya wo hasi mu maraporo asogwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yiyemeje kugwanya ibiturire.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umutegetsi wa Ukraine yavuze ko abasirikare b'Uburusiya binjiye hagati mu gisagara cya Severodonetsk kiri mu buseruko, kandi babandanya kurungika ibisasu ku kigo gihingura imyuka y'ubumara kinyegejemo kandi abasirikare amajana n'abasivile ba Ukraine. Buramatari w'intara Serhi Haida yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare b'Uburusiya bagenzura ibice 70% by'icyo gisagara, kandi birukanye abasirikare ba Ukraine hagati muri cyo gisagara nyene. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko inteko ziwe hamwe n'iz'Uburusiya zihanganye imetero ku metero muri ico gisagara ca Severodonetsk. Hari gihe yariko arasaba inshuti ziwe mu makungu kumufashisha misile zigezweho zo kwikingira ibitero vy'umwasi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika Lloyd Austin yavuze ko agiye gutuma ko inama y'ibihugu bigize OTAN ku cicaro c'iryo shirahamwe kugira yongere kwihweza icyo kibazo c'intambara muri Ukraine. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezidansi ya Amerika yavuze jo ku munsi wa mbere ko Perezida Joe Biden yifuza ko abashinga amateka baherutse kwemeza amategeko ku bijanye n'inkoho baca bayagira amategeko agatangura gukora bakagenzura abatunze n'abifuza kugura inkoho kugira bakomeze umutekano ku mashuri ndetse no kwitaho ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Nyuma yaho inkoho zidasiba guhekura abanyamerika benshi muri bo abana bicwa n'abatunze izo nkoho mu buryo busanzwe bwemewe n'amategeko, kandi bamwe bakaba batunze n'inkoho zisanzwe zikoreshwa n'igisirikare. Perezida Biden ku munsi w'Imana yari yavuze ko ivyo abo bashinga amateka bumvikanye ko bitarimwo ibyo yari yifuza byose, ariko ko ari intambwe zishimishije mu nzira nziza yo kurwanya ubwicanyi hano muri Amerika. Yemeza kandi ko mu gihe yokwemezwa yobara amategeko ku nkoho ashimishije Kongrese itigeze itora ngo yemeze.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, umujyi wa Bunagana waburi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Abanyekongo benshi barahunze.
Kigaragarira amaso hari nyakabande, hari abantu benshi, abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana. Abagore n'abana nibo benshi nibo biganje mu bantu bari hari.
Uwo ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi udukurikiranira amakuru ari kuri uwo mupaka. Uburundi n'Uburusiya bitangiye icyiciro gishya cy'umubano ushingiye ku buhahirane busesuye. Ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere hakomeje kumvikana abatangabuhamya mu iperereza ku mvururu zo ku itariki 6/3 ukwezi kwa mbere 2021 zatejwe n'abashyigikiye uwari Perezida Donald Trump ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto nimujye kure ya radiyo yanyu. Umujyi wa Bunagana uherereye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Abanyekongo bahunze ari benshi berekeza muri Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, yarayavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi uri hano i Washington.
Ignatius Bahizi, uraho ku mupaka wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, ubu tuvugana kuri uyu mugoroba watubwira ko imirwano hagati y'impande zombi, ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 yifashite.
Mu by'ukuri uno munsi nta mirwano yigeze ibaho, imirwano ikazi yabaye nimugoroba, ahubwo cyabaye n'umunsi nka saa mbiri za mu gitondo twatangiye kubona abasirikare ba Kongo bahungira muri Uganda, hanyuma n'abari barimo kuva muri Kongo batubwira ko babonye abasirikare ba M23 binjira mu mujyi wa Bunagana. Kandi nyuma twaje kuvugana n'umuvugizi w'inyeshyamba za M23 w'i Ngoma atubwira ko ibyo Bunagana babufashe, kandi ikigaragarana cyane ni uko twabonye abasirikare ba Kongo n'imodoka zabo n'imbunda zabo, zimwe imbunda ziremereye bazinjiza muri Uganda, bakirwa n'igisirikare cya Uganda, ubu bakaba babacumbikiye hariya ahitwa mu kibaya inyuma y'umujyi wa Bunagana. Ubona rero abasirikare ba Kongo bamwe bahunze n'ibirwanisho byabo, bigaragaza ko hari icyo bahunze ku ruhare rwa Kongo.
Abasirikare ba Kongo bahunze Ignatius, bahunze barwana?
Oya, ntabwo bigeze barwana, nta n'urusasu rwumvikanye, nta muntu warashe, ariko abasirikare ba M23 baturukaga mu musozi bamanuka, urabona hano ni Bunagana iri nko mu mubande, baturukaga iheru bamanuka, hanyuma abantu bari bari iyo bake basigaye bakiruka, n'abasirikare ba Kongo bamwe bariruka, ariko ntabwo rwana bugeze kubona gusa.
ikibazo nyamukuru cy'inkuta abantu bibazo ubu ngubu n'ukumenya ubu ugenzura umujyi wa Bunagana watubwira icyaho ku mupaka
ku ruhande rwa Uganda amakuru tubona nuko umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo ugenzurwa n'inyeshamba za mama 23 bamwe mu batubwira muri Kongo batubwira ko mu gisirikare cyari kugenzurwa ko ari bo bari muri mujyi ku ruhande rwa Uganda haba ku mupaka hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka batubwira ko uruhande rwo hakurya iwabo abagenzi babo batariyo hari abasirikare hanyuma na hano muri Uganda ukabona ko abasirikare ba Kongo bamwe bahunze ni ku rero kiba abasirikare ba Kongo bakiri muri Bunagana simpamya ngo abantu bakobaye bagenzi babo bakaba bahungiye muri Uganda rero ibyo byaba bishatse kugaragaza ko ibyo wabonaga ari maboko ishobora kuba ari maboko y'inyeshyamba nk'uko ibitangaza uko abantu abasirikare ba Kongo bamwe bahunze
hari amakuru menshi yakomeje gutangazwa y'ibisasu bya rutura na za rokete byatewe ku mujyi wa Bunagana bituma ari abasirikare ba Kongo ndetse n'abaturage ba Bunagana bahunga wowe ko umaze iminsi ngaho ubyirebera ibyo bisasu wamenya aho bituruka
icyo navuga nta gisasu na kimwe cyari cyabo mu ruhande rwa Uganda ibisasu biri ku ruhande ejo ibisasu by'imbunda ziremire ebyiri byumvikana waba uri muri Uganda ndetse no mu birometero kure cyane n'umupaka wumvaga ibisasu by'imbunda ziremereye biturikira aho ngaho muri Congo ntitwamenya niyo ndaba birasaga niba igisirikare cya Congo cyangwa birasaga cyangwa niba ari inyeshyamba
abanyekongo barahunga umusubirizo ari benshi bajya muri Uganda ubu byifashe bite
benshi cyane ku buryo umupaka wa Bunagana wose wuzuye abantu bamwe bari ku mabaraza y'amazu abandi bicaye iruhande ndabona batetse ibyo kurya batekeye ku muhanda iruhande rw'umuhanda navuye no ku nkambi ya Nyakabande inkambi ya Nyakabande iruzuye harimo impunzi abashinzwe impunzi batubwiye ko bafite impunzi zirenga 30 uno munsi amabisi yatwaye zimwe mu mpunzi za Nyakabande azijana na Kivare hari amabisi 6 kandi haracyuzuye ariko ikigaragarira amaso hari Nyakabande hari abantu benshi abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana abana batoya cyane cyane n'abagore abagabo n'abasore ariko abagore n'abana ni bo benshi nibo biganje mu bantu bari hariya
birashoboka ko hari abo bashije kuvugana Ignatius muvugana wabonaga bifashe bate hari icyizere bafite impungenge ziteye zite ku maso yabo
bari bashavuye cyane bagaragara nk'abo ku mpaka Bunagana bo nta n'imfashanyo babona ko banyotewe basa nk'abarwaye bakurura barwaye ibicurane bananiwe abandi baryamye mu byatsi mbese rero kuna kwanza bananiwe ariko hano mu Nyakabande aho impunzi zakirirwaho twagezeho mu masaha y'umwanya bafata ifunguro hari batonze imirongo miremire cyane hari ahantu bagaburira hagera nko kuri 5 abo twavuganye rero hari abatubwiye ko bamwe bari bahamaze n'ukwezi ko murabona batangiye gusa kera barabona ibyo kurya bakabona aho kuryama bakabona amazi neza ndetse hari naho bigishiriza abana bato barimo kwiga bamwe bakabakorera ibyo ubuvuzi bakabakingira indwara batwite bakabafasha
hagati aho umunsi wa mama 23 warayitangarije amahanga ko kuva mu gitondo cy'ejo kuwa mbere bamaze kwigarurira umujyi wa Bunagana muri iryo tangazo wasabye perezida wa Congo Felix Tshisekedi guhagarika kubagabaho ibitero ahubwo akemera kugirana ibiganiro nabo tukivuga kuri iki kibazo cy'umutekano muri Congo ikigo cyiga ibijyanye n'ingamba zafatwa ku bibazo mpuzamahanga gikorera inaha i Washington DC kuri uyu wa gatanu ushize cyagiranye ikiganiro n'impuguke Jason Stearns uyu Stearns ni umwarimu akaba yaranashinze ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo byo muri Congo kuri ubu yigisha muri kaminuza ya Simon Fraser i Vancouver muri Canada mugenzi wacu Tim Ishimwe yakurikiranye icyo kiganiro cyanyuze kuri YouTube maze adutegurira inkuru ikurikira
ni ikiganiro kibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Congo n'uburyo ibyo bibazo byabonerwa umuti biciye mu nzira ya diplomasi Congo ivuga ko ifite ibimenyetso byerekana ku Rwanda rufasha M23 ariko u Rwanda rwagiye rwumvikana kenshi ko ibyo atari byo Muri iki kiganiro Jason Stens yumvikanishije impamvu yaba yaratumye M23 ihitamo intambara.
Well, I think I think a good starting point is November of last year.
Kuri njye ntekereza ko aho umuntu yahera ari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize no mu 2013 aho mu buryo bwa gisirikare M23 yatsinzwe kubera igitutu mpuzamahanga yashyizweho n'ubufatanye mu by'igisirikare cya Congo n'umuryango w'abibumbye. Ariko none n'ikibazo kikaba nyuma yaho igice kimwe cyayo cyahungiye mu Rwanda no muri Uganda aho bagumye bafashwa, ariko ikibazo cyabo ntigikemuke. Nyuma ubuzima bari barimo bukabahatira gusubira muri Congo, aho bageze ntibafungwa ariko baguma baraho gusa ahantu hameze nko mu kirere. Hagati aho bakomeje gukoresha inzira zose zitanga igisubizo, harimo no kohereza itsinda Kinshasa rihagarariye umutwe wa M23. Mu myaka yari yabanje, abayoboke ba M23 bayobowe na Makenga batangiye gukora udutero shuma hafi y'umupaka Congo hana n'u Rwanda na Uganda mu gace ka Bunagana. Ibi byatangiye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Ikibazo umuntu yakwibaza ngo kuki byatangiye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize?
Ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku buryo buri gihugu kimwe gishinja ikindi ntabwo ari gishya. Impuguke Stens yasobanuye impamvu umutwe wa M23 leta ya Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga ya gisirikare wakomeje kugaragara uhanganye na leta ya Congo, ndetse anagaruka ku mpamvu ibibazo byatangiye mu kwezi kwa 9.
Well, I think there's two main reasons. In part, as I just laid out, the M23's problems had never been solved, and so they wanted to push their own.
Ntekereza ko hari impamvu nyinshi. Nk'uko nabivuze, ni uko ibibazo byabo bitigeze bikemurwa. Bashyize igitutu kuri leta kugira ngo ibyifuzo byabo bisubizwe. Hanyuma hakiyongeraho komisiyo yashyizweho yo kurwanya imitwe yose yitwaza intwaro mu burasirazuba bwa Congo, harimo na M23. Icyo nicyo numva gishobora kuba ikibazo nyamukuru gituma M23 igerageza gushakisha ejo hayo hazaza. Ikindi gishobora kuba kiri inyuma y'ibi ni ibibazo bya politiki y'akarere, aho n'ubundi mu kwa 9 k'umwaka ushize Felix Tshisekedi yasabye ubufasha igisirikare cya Uganda ngo kijye kubafasha mu bikorwa byo kurwanya imitwe, harimo n'uwa ADF urwanya Uganda. Ibi ni ibikorwa byatangiye hagati y'ibihugu byombi umwaka ushize. Nyuma y'amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Uganda na Congo mu bikorwa bahuriyeho byo kurwanya umutwe wa ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo muri operasiyo bise Shujaa. Ibi bishobora kugira ingaruka mu karere. Wibuke ko u Rwanda na Uganda byagiye bigira ugushyamirana na Congo mu bihe bitandukanye ku butaka bwa Congo hagati y'umwaka w'1999 n'2000. Bivuze ko ubu kuva Uganda igiye muri Congo, u Rwanda rwibajije impamvu bakoze ibi, ruvuga ko bikozwe mu nyungu zabo.
Bimwe mu bibazo byabajijwe Stens n'abakurikiye ikiganiro ni uruhare ruvugwa rwa bimwe mu bihugu byo mu karere nka Kenya muri intambara ishyamiranije M23 na Congo. Mu gusubiza, Stens yagize ati:
Kenya is an actor now. It's never been an actor, or very rarely been a very, it's been a very marginal actor until now in Congo's conflict.
Kenya irimo ariko ntabwo yigeze igaragara muri ibi bibazo mbere. Mu minsi ishize, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatumiye impande zombi mu biganiro mu kwezi kwa 5, kandi n'ubu ikomeje kugira uruhare mu gushaka amahoro. Ntekereza ko Kenya iri mu mwanya mwiza wo kugira uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu bw'akarere. Nk'ubu ifite banki nini yitwa Equity inakorera muri Congo.
Impuguke Jason Stens asubiza ku kibazo cyaba nk'umuti hagati y'ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo. Yavuze ko kuba u Rwanda rwarongeye gufungura ambasade muri Congo na Congo nayo ikagira ambasade mu Rwanda ari ikintu cyiza, ariko yongeraho ko ibihugu byombi bigomba kubana ndetse bikubaha n'imipaka ibihuza. Imirwano imaze iminsi ihanganishije umutwe wa M23 na Congo imaze guhitana abantu benshi. Ku rundi ruhande, imiryango itabara irimo na HCR ivuga ko abasivili barenga 72,000 bo mu burasirazuba bwa Congo bamaze gukurwa mu byabo, abandi babaye impunzi mu bihugu bituranye birimo Uganda.
U Burundi n'Uburusiya bitangiye icyiciro gishya cy'umubano ushingiye ku buhahirane busesuye. Mu rwego rwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu, u Burusiya ejo bwatangaje ko imfashanyo yabwo ku Burundi iri mu nzira yerekeza muri iki gihugu. Pierre Claver Niyonkuru afite inkuru irambuye.
Userukira Uburusiya yatangaje ko ubu igihugu ciwe kiriko kirarondera abandi bagenzi ku migabane itandukanye y'isi kuko abanyaburaya n'abanyamerika batagicana uwaka. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ambasaderi Valeri Mikhayov yavuze ko muri iyo ntumbero ifashanya irimwo n'igitoro iri mu nzira iva mu gihugu ciwe ija mu Burundi. Mu ijwi ry'umusubiramwo mu Gifaransa, Valeri Mikhayov yagize ati
Burundi l'ifazo de médicaments
kuvyerekeje imiti myinshi kandi y'ubwoko butandukanye twarungitse ibiganiro hagati y'abahinga bacu nabo mu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu mu Burundi birabananya kugira ngo izoshike neza kandi bibaye ngombwa haze n'igindi, ndetse abahinga biwacu bazoshika ngaha vuba. Turashaka kuzoca dushinga ngaha n'ikigo cyo gupimiramo imiti n'indwara zitandukanye kugira ngo izo ngorane z'inzira ntizizosubire kubaho. Nivyerekeje igitoro ni nkuko nico kimwe n'umwavu w'ikizungu w'uburimye, byose bizoshika ngaha neza abanyaburaya badufatiye ibihano bari biteze ko bahungabanije inzira zose, ariko bari henze kuko umuti w'ico kibazo waratowe. Uburusiya ntibwavuze amaritiro y'igitoro canke ibiro vy'umwavu n'imiti bigeze iyo mfashanyo, gusa uwubuserukira mu Burundi yemeje ko ari ku rugero rw'ivyo Uburundi bukeneye kandi bwasavye kugira ngo bwikenure. Ico gihugu cemereye imfashanyo Burundi carafatiwe ibihano n'ibihugu vya Rutura, vya Buraya na Amerika kubera intambara cagavye kuri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri. Uburundi nabwo bwari kuburanagura imigenderanire n'Uburaya, ndetse umushikiranganji w'imigenderanire Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ku ndwi iheze ko iyo migenderanire isigaye yifashe neza. Umwe mu banonosoye ivyereke imigenderanire y'ibihugu yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubucuti bw'Uburundi n'Uburusiya bushobora gusubiza ibintu inyuma. Gervais Nibigira:
Tabyerekana yuko umunsi rero igihugu cy'u Burundi cuba caravye inyungu byihuta zikeneye ku gihugu cy'u Burusiya, rero ushobora gutuma rero haba imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi hamwe n'ibihugu bigize iyo miryango y'ubumwe bwa Burayi canke n'ibindi bihugu usanga uyu munsi bishigikiye ibihano. Vyerekana yuko uwo munsi rero igihugu c'u Burundi gikeneye rwose Burusiya gusumba igihugu bindi baba basanzwe bafitaniye imigenderanire.
Yamara aragwa akagaruka akemeza ko igihugu cose gifise uburenganzira bwo kugirana imigenderanire n'uwo gishatse hashingiwe ku nyungu z'impande zose. Mu kwezi kwa kane Uburundi bwari bwashigikiye intambara muri Ukraine mu kwiyamiriza ibihano ibindi bihugu vyafatiye Uburusiya mu kucirukana mu nama nkuru ya ONU ijoro gateka kazi na muntu. Uburundi buri mu bindi bihugu 9 vyashigikiye Uburusiya arivyo Algeria, Congo, Centrafrica, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Mali na Zimbabwe, mu gihe ibindi 22 vya Afrika vyashimye kwinumira abstention mu Gifaransa. Gervais Nibigira asanzwe ari mu mashyamwe harani agateka kazi na muntu abona ko Uburusiya bushaka gushimira Uburundi.
Umunsi Uburusiya bwasubije mu ndumane igihugu cy'u Burundi kubera babajyamye ko bakeka nabo bahagaze ku mugaragaro Uburusiya buca bwereka ibya bihugu bya Burayi bati cyo tafise abantu badushikiye muri ibyo bihugu musanzwe mutanye imigenderanire.
Uwuserukira Uburusiya mu Burundi yanabajijwe ikibazo cerekeye abanyeshuri b'Abarundi biga muri icyo gihugu bakunda gutogwa ibiziga atawuzi icabishe. Mu myaka 2 iheze hamenyekanye abanyeshuri 4 batowe bitavye Imana. Uburusiya burahakana ko ataruhara rubifisemo. Ati: ndemeranya namwe yuko bibabaje cyane, ariko twebwe twibaza ko bitumwa no kuticungera neza kwabo banyeshuri, kuko kenshi amatohoza yerekana ko baba barenze amategeko haba mu kuja koga ahantu hatemewe canke gusohoka amasaha yarenze canke kurenza urugero mu binyobwa bihereza. Ibyo byashika no mu bindi bihugu haba mu Bufaransa n'ahandi. Icyo twokwizeza nuko igihugu cafashe ingingo zo gucungira umutekano muri ibyo bice bikunze gutogwamo ibiziga by'abanyeshuri. Uburusiya bwemeje ko naho ibihe bitoroshe buzobandanya bufashanya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika bivyifuza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere kumva batangabuhamya mu iperereza ku mvururu zo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 zatejwe n'abarashyigikiye uwari perezida Donald Trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol byarakomeje. Humvikanye abakoranye hafi n'uwari perezida Donald Trump bamubwiye ko yatsinzwe amatora, ariko we agakomeza gusubiramo mu ruhame icyo abamunenga bita ikinyoma gihambaye ko yariganijwe amajwi mu guhatanira manda ya kabiri ya perezida. Ibindi ni mu nkuru ya Ken Bredmeier, mwumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Akanama gashinzwe amaperereza kerekanye uburyo Trump yahisemo kuvuga ko yibwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020, nubwo benshi mu bakozi ba hafi ye bavuze ko Joe Biden yabonye amajwi menshi kumurusha. Ku nshuro ya kabiri yumvwa n'abagize aka kanama, Zoe Rofgreen, umudepite w'umudemokrate, yagize ati: "We n'abajyanama be ba hafi bari babizi ko ibyo avuga atari ukuri, ariko bakomeje kubikwirakwiza kugeza mbere gato y'uko itsinda ry'abashyigikiye Trump batera Capitol." Bwana Bill Stepien, wari ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump mu 2020, yari mu bagombaga kunyura imbere ya komite igizwe n'abadepite 9 yashyiriweho gukora ayo maperereza. Icyakora uyu ntiyabonetse kubera ikibazo cyihutirwa cy'umuryango. Bivugwa ko umugore we wari utwite yafashwe n'inda. Ibyo byatumye igikorwa cyo kumva abatangabuhamya gikererwaho iminota 45. Komite ishinzwe iperereza yatangaje ko hari kasete ya video Bwana Stepien yafashwe n'abakoraga amaperereza. Iyi kaba ariyo yerekanywe mu cyimbo cy'ubuhamya bwe bushya. Muri iyo video, Bwana Bill Stepien yavuze ko icyifuzo yari yahaye Trump ari uko yavuga ko amajwi akibarurwa hakiri kare kwemeza ibyavuye mu matora, ariko we yishimira uko yitwaye mu kwiyamamaza. Ubundi buhamya bwerekanywe binyuze muri video nubwo umunyamategeko William Barr wahoze ari minisitiri w'ubutabera ku butegetsi bwa Trump. Bwana William Barr muri video avugamo ko yamaganye yivuye inyuma ibyo kwibwa amajwi abifata nk'umwanda ndetse n'ubusazi. Muri video Bwana Barr yagize ati: "Niba rwose yemera ibi bintu arimo kwitandukanya n'ukuri." Komite ishinzwe amaperereza ku byabereye kuri Capitol yanerekanye video ya Ivanka Trump, umukobwa wa Donald Trump. Ivanka Trump muri video agira ati: "Byarigaragazaga ko kumenya uwatsinze itora bitagomba gusobanuka mu ijoro ry'umunsi w'amatora." Muri ubu buhamya bwibanze ku bahoze ari abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Trump, harimo n'ubwa Bwana Matthew Morgan wari umunyamategeko mukuru w'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Bwana Trump. Mu buhamya bwa video, Matthew Morgan yavuze ko ibyo kuvuga ko habaye uburiganya ntacyo byari buhindure ku byavuye mu matora. Komite irimo kumva ubuhamya mu rwego rwo kuganira ku myanzuro y'ibanze y'ibyavuye mu iperereza imazemo hafi umwaka ku byabereye kuri Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu 2021. Aha ni igihe ibihumbi by'abashyigikiye Trump bateraga ingoro y'inteko nshinga amategeko ubwo wari Vice Perezida Mike Pence n'abadepite bari bateranye ngo bemeze insinzi ya Biden. Vice Perezida w'iyi komite, umurepublikani Liz Cheney, yagize ati:
"President Trump summoned the mob, assembled the mob, and lit the flame."
Nibyo gushidikanya ko Perezida yaremye umutwe w'abagizi ba nabi, ko Perezida ushishikarije ibyo wakoze, ko yawugejejeho ijambo, yacanye umuriro.
Ayo ni amagambo yavuze mu gutangiza iki gikorwa ku wa kane w'icyumweru gishize. Yongeyeho ko itsinda ry'abanyamategeko bari bashinzwe kwiyamamaza kwa Trump bari babizi ko nta ngingo bashingiraho bemeza ko hari uburiganya, ukutubahiriza amategeko cyangwa ikindi cyashingirwaho ibyavuye mu matora biteshwa agaciro. Igikorwa cyo kumva ubuhamya cyo kuri uyu wa mbere kije gikurikira icyo ku wa kane ushize nimugoroba cyitabiriwe cyane. Cyarimo n'ubuhamya bwerekanye inkoramutima za hafi za Trump, harimo n'umukobwa we Ivanka Trump zihakana ibirego bye by'uko habaye uburiganya mu matora. Abanyamerika hafi miliyoni 20 bakurikiranye icyo gikorwa kidasanzwe cyatambukijwe kuri televiziyo mu masaha televiziyo ziba zirebwa cyane. Ku cyumweru nimugoroba, umwe mu ba hafi b'iyi komite yabwiye abanyamakuru ko izagaragaza uburyo Donald Trump yakoresheje ikinyoma cyo kwibwa amajwi nk'uburyo bwo gutesha agaciro demokarasi. Bwana Trump yahakanye ko nta kosa yakoze, ndetse we n'abamushyigikiye bamaganye iyi komite yiganjemo abademokrate nk'igamije kumusiga icyasha mu bijyanye na politiki. Abademokrate bavuga ko byari ngombwa guperereza ku bihe biteye ubwoba kandi byahitanye abantu igihugu cyanyuzemo. Ikindi bakavuga ko Madame Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Amerika, yashatse gushyiraho komisiyo yigenga kandi ihuriweho n'amashyaka yombi, ariko abarepublikani bakabyanga. abantu bane nibo bapfuye ku munsi w'igitero cy'abashyigikiye Trump kuri Capitol, umwe arashwe n'igipolisi. Abapolisi 140 nabo barahakomerekeye, ndetse umwe muri baza gupfa ku munsi wakurikiyeho. Hanyuma yaho kandi abapolisi bane bapfuye biyahuye. Nyuma y'igikorwa cyo kuri uyu wa mbere, hateganyijwe ibindi bikorwa nibura bitanu byo kumva batangabuhamya mu ruhame bizaba mu byumweru bibiri biri imbere.
Nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha n'ahabihumurije. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Dieudonne Cyubahiro ntiwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.